gira huwa huwa huwe
hariha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaya maradio byanyangwa abantu bumvinize ko ibyo twaba twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
twahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica
gira huwa ubahwe
gira huwa ubahwe ni ikiganiro gihijamba impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muzi ko tugifatanye mu nda
gira huwa ubahwe ni komisiyo ya gatatu ku saa 11 n'igice gushika saa 12 z'umugoroba
mwiriwe mwese bakunzi ba radio inzamba isango ni ryari ndi igikiganiro giraho ba ubahwe cyo kuri uyu wa 2020 nzero umwaka 2020 ikiganiro gisanzwe kibaganira ku bijanye n'imibereho y'impunzi aho ziri kuva mu mwaka 2015
umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri we zitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Uyu munsi rero kiganiro cacu tuza kuganira ku bijanye n'ishyamwe Forum pour la mémoire vigilante gisinze gutsimba tazindero yabamwe mu mpunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda aho mu ntango z'ishuri yashoboye guhamakaye n'ibindi bikoresho abana bagera kuri 30. Ferdinand Dairagije arirongoye aratubwira uko umugambi wo gufasha abana watanguye na ryari watanguye.
Charge mu mpera z'umwaka wa 2017 niho twagiye hamwe gutekereza dutangura kwiyumvira ikibazo gihanze akarere ikibazo gihanze isi dusanga hariho umugera w'amacakubiri tegerezwa guhaguruka tugahangana nawo byo mu guhangana nabyo witegura nawe kwigisha urukundo kwigisha amahoro kubiba amahoro nuko ni kuciyumvira caje turavuga tuti turashobora guhangana nako kabikabishe dufatiye ku muco mwiza ku karorero keza k'igihugu kiduhaye indaro nuko twaricaye turavuga tuti nta kuganya ko dufite umutekano tutaye mahoro yigishwa reka tuyakamishe iryo terambere yigishwa turikamishe nuko niko twiyumviriye turavuga tuti ibyo byiza ntibyo ducika erika turabe ingene twobisangira na bene wacu twahunganye twobisangira n'abakongomani bahungiye ngaha twobisangira n'umwimukira yashimye kuba muri iki gihugu cy'u Rwanda
yerekeye abafata mu mugongo wo muri ico gikorwa Ferdinand amenyesha ko gushika ubu amashyirahamwe abiri gusa ariyo ariko arabafasha muri ico gikorwa uyu mwaka abana 2022 akaba ari bo baje biyongera kuri 8 bari bafashijwe mu mwaka w'2019
amafinansuma ntabwo yoroshi kuboneka araguye cyane ngira muhora mubikurikirana abantu dukorera ko impunzi n'abimukira abari mu Rwanda zaba impunzi rero ziri mu Rwanda zaturutse Burundi zaba impunzi ziri mu Rwanda zaturutse Congo ngira muhora mukurikirana mukabona ingene umuyobozi mukuru wa HCR ku rwego rw'isi yamariko aratakamba asaba yuko abafasha bofasha bihagije akamo atera nta na rimwe ndumva kakurikijwe nta na rimwe ndumva impunzi zafashijwe ku buryo buhagije ku buryo bushimishije muca mumva rero yuko iki gihe ko umuryango nkatwebwe ariho kivuka ubwo buryo tutaburonka izo finansuma zitatworohera gushika ubu abafasha tumaze kuronka ni babiri turafise une association Burundian Community of Texas Association des Burundais de Texas trafise Framing Cherries International na wafasha wabiri kushiku waliko baragiragiza mugisata kijanye ninyigisho kushigikira abana kugira bigi kurya ushoboye gufasha umwana kiga umufashije cyane umugaburiye umuhaye ingaburo rero gushika ubu turi ko dufasha abana 30 twatanguranye abana 8 mu mwaka uheze dukorana na Burundian Community of Texas uno mwaka bongeye ko abana 12 bakwira 20 hanyuma uwo mufasha wa kabiri Framing Cherries International nawe umwaka adufashije kubana bagera kuri 10 bose hamwe rero n'abana 30
baronkejwe ifashanyo arashima ko yaronkejwe ibikoresho by'ishuri kuko ngo ntivyari koroha iyo ataronka abamushigikira
amafaranga yo gufasha abafakazi n'impfuvyi niyatigaye agura abamaketa n'ibiyeri ishirabona ariko yarabaye nyamuragi
ikiganiro girahuba wawe kirabandanya uyu muvyeyi n'umunyarwandakazi yafashije ararira umwana w'impunzi y'umurundi akavuga ko ashima cyane kubona yararonkejwe ibikoresho naho ibimugoye bindi bitabuze
numva mu rukundo rwo kumufata nkanjye nkamufasha nkamurera kuko burya natwe twigeze guhungaho mu ntambara yabaye muri iki gihugu iki Burundi aradufasha nabo ubwo rero niyumvisemo ko ubufasha baduhaye nanjye ngomba gufasha umwana w'umurundi ibikoresho byo mu ishuri barabiduhaye barabimuhaye nyine njye agiye kubimufatira amakaye amakaramu baranamwishyuriye nta kibazo ari kwiga nyine ibingora nk'amavuta yo kwisiga amakote bisi inkweto n'ingo za siporo n'utundi tuntu nyine umwana w'umukobwa kintu ni mu munini isiho nta n'akazi mfite nyine abari ku myaka ibintu ariko ntambwa ihangane uretse wenda nzaronka wenda mbona ikiraka nzagura twikeneye n'ibyo niyo n'izo mbogamizi mba ngira
yego mugasaba iki
nkaye nk'umufasha nyine n'uko uburyo nazambona nk'utwo tuntu wenda abanyaka byoroshye ni ukuri ndabashimira cyane kandi imana ibahe umugisha kuko ubu ngubu wenda na ibibazo ntabwo byakabaye bimeze gutya ariko hari icyo bakoze ni ukuri ndabashimira umwana bari kwiga nubwo wenda hazamo utundi tugize ariko ntabwo ari cyane ibyo ubu ngubu arimo ariga nta kibazo afite amakayi ntabwo babyeze amwirukana ku ishuri bare yarayibonye ukuri baradufashije pe
akazi udatanga ifaranga n'umwize byombere ubasigaye ari umuganga naho guha akazi mudasangiye umugambwe uri umukobwa nawe ntacyo mvuze
Mbaka n'uyu muvyeyi w'abana babiri arashima kuba yararonkejwe ifashanyo kuko ngo igihe c'ishuri cahora akigera akabanza kuja kugurana amafaranga y'ishuri gucyo bigatuma abana biwe bacererwa kuja ku ishuri.
Nurati buzima nyene impunzi ziba zirimwo biragora. Baduhaye amakaye matoyi, baduha na logistre, baduha n'amakaramu na boate matematikale, batushe na minerivare, baduha n'amarame. N'abana babiri kera bagenda ntarabona ifashanyo, bagenda bacerewe nariruka hirya no hino kugira ngo nshobore kubona ibikwiye. Turasaba ko badufasha nyine ibikwiye kuko ntabo baba baritwa amafaranga menshi, ugasanga biragoye kuko bavuga bati tugiye kuyi minerivare ariyo ibura nyine uriyongerera. Nsaba ko umwana bamufasha uko bikwiye nyine amafaranga bakeneye kujya ku ishuri.
Vincent Nzisabirawe aserukira impunzi ziri ihuye aho benshi bazi nka Butare, nawe ntiyaremeza ko iyo mfashanyo bayironkejwe mu karere arongoye, akanagira ko amenyesha ko hari umugambi washinzwe n'abaserukira impunzi bose bari mu gihugu cy'u Rwanda wo kugira bazorihira umwana wese w'impunzi, abagasaba ubishoboye kuzobaterera ico bashoboye.
Mu ntango y'umwaka w'ishure twararonse ubufasha koko duhawe n'ishirahamwe From Flam Mare Vigilante, ryadufashirije abana bari babuze ibikoresho ndetse babuze n'amafaranga y'ishure. Turashimira cyane ku rwego rw'aho duserukira nka komite duhagarariye abandi. Icyo shami ryaradufashije abana bashika 30 indwi bari Muhanga, nayo 23 baba ngawe ihuye no mu icungararo yaho. Rero imfashanyo babahaye, barabahaye ibikoresho. Rero muri rusange navuga ko ibikoresho by'ishuri bijyanye n'ibyo kwandikamo no kwigira mu ishuri byarabonetse kuri abo bana, kuko ibyo bikoresho byategekanijwe hisunze impapuro bita ababyeyi zihabwa abanyeshuri kugira ngo ababyeyi bashobore kuzifatira ko mu kurondera udukoresho bagenda bakenera. Rero bararabye izo mpapuro abana 30 barashoboye kuronka ibyo bikoresho, ariko nk'uko mubizi namwe 30 zo bagize ikominote abona bashoboye kugirirwa amahirwe cyangwa twavuga bashoboye gushikirwa, hari n'abandi batashoboye kuronka. Ariko natwe nicyo twatorewe, nicyo dukomeza tugira ubuvugizi rya nini. Nk'ubu turakeka ko uretse ko baduha ubufasha bavuga ko bishobora kuba byarakesha, hari abandi bana usanga twibaza ko badashobora no kujya ku ishuri. Hari ababyeyi batubwira ko bashoboye kuronka ibice bya minerivare, hari abo bashoboye kuronka akabura uniforme. Rero ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye. Ndetse hoba hariho n'abamaze kudutelefona atubwira ati atagikozwa abana ntibazita. Rero icyo dusaba uyu munsi ni ko umuntu wese afite agatima keza ko guterera yogerageza agafasha umutwe ashoboye, kuko no mu kirindi barayivuga ngo usorosore guriyo rica, kuko n'igihe abijana ritanzwe undi agatanga irindi, ndetse amaze kuba 200 cyangwa 300 ndetse kugera kuri 5 ashobora kugira icyo afashije umwana ku ishuri. Yego twizera ko abagira neza zo kuguma batuseruka ko ndetse n'abana bose bashobora kubona ubwo bufasha. Ariko nk'uko mubizi hari igikorwa twakoze twishyize hamwe n'abandi bahagarariye andi makomite mu bindi bice by'igihugu cy'u Rwanda, naco kandi n'ubundi buryo turimo turacishamo bwo kugira turabe ko tushikira ku bantu benshi bashoboka ndetse bashobora kugira icyo baterereye. Twagiye hamwe tugira icyo no kwita umugwi kuganiriramo turabe ibibazo dushobora kugirana cyane cyane mu myigire y'abana mu nzego zose zitandukanye. Aho naho turizera ko n'uwo hacisha akagira icyo aterereye bishobora kudusahiriza muri iyi kominote yacu, kuko icyo gikorwa twagikoreye hamwe dusinyira ku mukozi umwe. Ubu nta mwana w'i Kigali, nta mwana w'i Huye, bose n'abana b'u Burundi. Tugomba kuva hasi umwe wese agira icyo afashije mu byo ashoboye, ariko turabe ko aba bana bacu batoteranwa amashuri kuko murabona ikibazo cy'amashuri ngo mu Rwanda n'ikibazo gikomeye amashuri arazimbye cyane.
Inunga udusozere ikiganiro cyacu twari ko tuganira ku byerekeye agafashanyo k'impunzi kahawe abana bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye. Abana 30 bashoboye kuronswa ibikoresho babifashijwemo n'ishyirahamwe Forum pour la mémoire vigilante lisanzwe rirongowe n'uwitwa Ferdinand Bella Gloria Kinore ni Jena kibateguriye mfashijwe na Innocent Kubwimana ari mu buhinga bw'ivyuma naho butaha.
Girahuba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva kwa jamaradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko buga ya maradio kiranyangwa abantu bumvirize ko dize kwa batwumva abantu bace batangura kuvuga bati rero kiranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure kishaka kutwica.
Girahuba ubahwe
ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gutyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muzi ko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisiyo ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba.